tumanitse na rebe wifashe neza cyane kukuru abandanya ihangiro gwihaye kugwanya ubutegetsi bw'Ibujumbura kandi no kugwanira amasezerano y'Arusha kuzana amahoro n'umutekano ku Barundi nako n'igihugu kirangwamo n'amategeko. Ibyo ni uburyo bibandanya. Ushima ko bibandanya kureruka kugira inama y'urwego rukuru rwa SNLD ariyo Directoire, turashobora guhindukiza bimwe bimwe byatubuza ko dukora neza, turacyohora amategeko yacu, ubu runani rwacu ruguye ku muntu wese cyangwa umugwi cyangwa umugambwe uharanira ko amasezerano y'Arusha yoshuba mu ngiro nk'uko twari twabisezeranye Arusha nyene.
Muratubwiye ko unagise na leta rwandanya umugambi gushinzwe kurwanya leta y'u Burundi, ariko hariho amakuru yatangajwe n'ishize avuga ko mwaba mwaragize ibiganiro na leta y'u Burundi ikaba mukaba mwaranemeye no kuja matora yo mu 2020, mukaba kandi mwarasavye ko bobakingira bakabakurako n'imitahe babashyire ko ayo makuru siyo.
Ayo makuru siyo na gatoyi, nta mishyikirano n'imwe yigeze iba hagati ya leta y'u Bujumbura nako y'Igitega bunganise na leta cyangwa n'intumwa iyo ari yo yose ya SNLD kuva aho banyongereje ikindi kiringo cy'ubutwara SNLD. Iyo mibonano ntigeze iba na gatoyi.
Nta mibonano ibereye muri Helsinki ikoreshejwe n'ishyirahamwe ryo muri Finland.
Nta mibonano yabereye Helsinki, nta n'umunywanyi n'umwe wa SNLD yigeze akunyuza ikirenge Helsinki. Ibyo byose ni ibinyoma. Nabashaka nabo nyine wumva barimo baravamo byananiye gusambura SNLD kuko niyo mugambi bari bafise, turavuyemo dusige tuyisambuye birabananira. Ubu rero babandanye bakwiragiza hirya no hino ibihuha, nako banavuga ko dushaka gutaha nk'uko umenya gutaha ko bari icaha. Aha nako nashaka mfise nshimange ndababwiza ukuri, twebwe turashaka gutaha muri SNLD. Nta mpunzi nini idashaka gutaha, ariko ntidushaka gutaha. Dusha dufatwa, dusha twicwa, dusha tujya mu minyororo, dusha dupfunwa busuni na buhoro. Ibyo ni byo tudashaka kuko nibyo twahunze, nibyo twaza. Ahabaye ibyo biganiro, muri ibyo biganiro nta biriho, ntabyo tubona. N'ubu twandika icyete Perezida Museveni atubwire neza ko babiheje n'uko batabiheje. Niyo batabiheje bibandanya muri Bujumbura tubandanya.
Amashyirahamwe asigaye mu runani SNLD n'imigambo isigaye muri SNLD ingana iki mu ntango mu 2015? Imigambo yari 26 iri muri urwo runani, eka n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile arengana 5 harimo abategetsi bakomeye cyane rwose indwi, barimo babiri babaye abakuru b'igihugu. Hasigaye bangahe kurusha muri abo bose mu mashyirahamwe y'imigambwe bisa n'ibyiyonjoye?
Twashaka kubabwira ndamuri ubwinshi sibyo bikora kuba bwinshi. Hariho igihagararo cy'umwe umwe n'ijambo ry'umwe bafise. Mubabwiye benshi nabo twakuyemo bagiye nabo twakuyemo, abo barijyanye baragiye n'umugambwe Frodebu nayo kaba ifite intumbero yabo kuzishaka gukora. Aba kabiri ni MSD nayo abasigaye bose bagiye bari twabakuye n'ibinyoma.
Ariko iyo niyo migambwe ikomeye
numviriza oya siyo migambwe gusa ikomeye, nibo abasigaye ntibaje. PPD iracyarimo, abafrondere baracyarimo, itrone iracyarimo, sawanya fraude bunda kwira carimo n'iyindi migambo yose iracarimo. Ubu muri directoire hari abantu directoire yarigizwe n'abantu 29, ubu directoire igizwe n'abantu 23. None wumva hagiye bangahe, hasigaye bangahe?
Mu majambo bake, mu nama mwagize n'intumbero nshasha mwahaye unanise na rede, mutubwire ibintu bikuru biri muri iyo ntumbero. Muzoja matora twumvise ko mushaka gutahuka mu Burundi, muzoja matora mu 2020 mu nani SNLD.
Amatora igihe cyose azobera turashaka kuyaja nko mu nani SNLD giriteka. Mugo icyo twamba tuvuga n'ubu tukiriko zidushobora kuja mu matora adateguwe neza ameze nk'irya referendum yagizwe. Dushaka kuja mu matora twagadiriye ko tukayanonosa tukabona uko ujya azogenda atari amatora y'inkinamico.
Mwihweje imigambi mwari mufise mu bitanu wa 2025 gushika muri iki gihe, ibintu mbona ko mwaranguye n'ibi
SNLD yaranguye ibintu byinshi cyane, nako mu byo yari ihaye kurangura byinshi byarakoze. Raba ukujo irya ntwaro y'Ubujumbura imerewe ubu n'umunsi, ubona koko ari intwaro. Aho umuperezida amara imyaka 4 adasohotse mu gihugu atahagiye uraba ubutunzi bw'igihugu cyo aho bugeze mu bintu bita nk'ibya demokarasi bya diplomasi twarasinze urugamba
ariko imigambi yanyu ni kwari kuza umukuru w'igihugu kuva mu gihugu cyanke gukenesha Burundi
oya twebwe twari kugira twereke ubwo butegetsi ko bidashoboka ko bigira akagarama ruganda nk'uko mengo igihugu cy'u Burundi cyo nyene ntabwo twifuza gukenesha Burundi turashaka ko Burundi butera imbere aho abakenesheje Burundi n'abari mu bantu bavuga ngo babutwara nk'ibisuma babutwara nk'abakinye nk'abacangero ntibabutware nk'abakunda igihugu n'u Burundi laba amatagisi bari mwace baca abanyagihugu laba amakori birirwa barasaba abanyagihugu babajuragira laba abantu bahunga kuryo bangana twembi icyo dushaka ni uko tuganira kandi ntara n'imperuka tuzoganira nta yindi nzira
Dr Jean Minani umukuru urunani senarede murakoze cyane gose ku kanya mahaye radio Ijwi ya Amerika
namwe murakoze.